Tashimire ko muzindutse muri umviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse gute bakunzi bacu hani Washington DC muzindukanye na Joy Diane ni nahazwe ikaze mu makuru n'ibiganiro twafitiye muri kino gitondo. Muti rero twabateguriye iki mukanya turaza guhera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma y'iyo makuru haraza kuza ikiganiro ejo, inyuma y'ico kiganiro c'urwaruka muca mukurikirana dusangira ijambo musangwe ikaze. Teka makuru yacu tuyahere muyagezeho ijyanye no kwisi tubafatiye muri Afrika y'Epfo, aho bajeje gutabara ejo kwa gatandatu bashoboye kurokora umuntu umwe agihumeka nyuma y'iminsi itanu yari heze asenyukiwe ko n'ibibomoke by'inyubakwa y'igorofa zitanu. Inyubakwa asenyutse ku munsi wa mbere w'inondwi turiko turasozera niyo mu gisagara citwa George kiri mu burengero bw'intara ya Cape. Abategetsi b'iyo ntara bavuze ko igihe iyo nyubakwa yasenyuka ku munsi wa mbere abantu 81 ariyo bari bayirimo. Muri aba 13 vyaramaze kwemezwa ko bitavye Imana, 49 bararukutse, 39 nabo baracarondererwa iyo bari. Buramatari w'intara yabereyemo ino sanganya yavuze ko kubona hari uwashoboye kurokoka inyuma y'amasaha 116 ari gitangaza cigendera. Ibikorwa byo kurondera abagera kuri 39 biracabandanya. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyo tubandaniriza mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Israel yarayigavye ibitero mu bice bitandukanye by'intara ya Gaza. Ni nyuma yuko ku munsi wa gatanu Amerika na ONU byatangaje ko birajwe ishinga n'ingene Israel iriko iritwara mu ntambara ihanganyemo na Hamas. Amerika n'ishami mpuzamakungu ONU byavuze ko ari nk'ahamwe Israel yogaba ibitero mu gisagara cya Rafa kiri mu bibarizwamo abantu benshi byo barakaga. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rishikesha ino nkuru rivuga ko mu bibanza Israel yagavyemo ibitero ejo kwa gatandatu harimo ivyegeranye n'imicungararo yaho ishama mpuzamakungu ONU yemeza ko Israel yazibiriye imfashanyo z'abagira neza bashaka kwinjiza kugira ngo bahe abanyagihugu bo mu buseruko bw'igisagara cya Rafa intara ya Amerika na ONU bitabariza. Icegeranyo cya Amerika cari kirindiranywe igishika ku munsi wa gatanu casohotse cerekana ko Israel yarenze ku mategeko yubahiriza agateka kazi na muntu mu gukoresha nabi ibigwanisho Amerika yahaye Israel. Ariko aha Amerika muri ico cegeranyo yakoze bice mu shikiranganje ujeje imigenderanire yayo n'ayandi makungu iragwa ikagaruka igiriti nta bimenyetso sindamusiga dufise ko vyukuri Israel yakoresheje ibigwanisho vyacu mu guhonyanga amategeko mpuzamakungu. Icegeranyo ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwasohoye ikigaruka kuvyagirije vyuko Israel yahonyanze uburenganzira bwa muntu casohotse inyuma y'iminsi ibiri gusa president wa Amerika Joe Biden agabishije ku mugaragaro ko hari imfashanyo y'ibikoresho vya gisirikare zitazongera gutangwa ari nk'amwe Israel yogaba ibitero mu gisagara cya Rafa. Igisagara twabwiye ko ONU yemeza ko kibarizwamo abantu benshi batejejwe izabo abariyo bagera ku miliyoni 1,800,000. N'ubwa mbere rero leta ya Amerika iramutswa Joe Biden ishikirije impungenge nk'izi kuva intambara ya Hamas na Israel yaduka. Juga Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu ni mu karere k'ibiyaga binini. Umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vy'umurwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mwitangazo umurwi Red Tabara wasohoye wagize uti: mu kiganiro ubushikiranganje bujeje umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyeshamakuru, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa Red Tabara. Kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Itangazo ryashize ko umukono na Patrick Nahimana avugira igisata ca politiki muri Red Tabara ribandanya rigira riti Red Tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero. Na munsi wa rimwe uwo murwi uzigera ubangamira insakarengane z'abasivili. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika dufitiye kopi Red Tabara yongera yongera ko iti ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibazo bikomeye bihanze u Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Red Tabara irahojeje imiryango y'abakozeho n'ivyo bitero. Umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi ugize ico uvuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu bemeza ko ibitero vy'uno wa gatanu ari nkinamico y'ubutegetsi bw'ico gihugu igamije gusamaza makungu n'abanyagihugu kugira ngo ibazo bimaze iminsi bihanze u Burundi birimo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwakabeho kuva Burundi bwabaho n'amajambo prezida w'ico gihugu amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukana zibagiranwa ariko hanye izindi mpande zivuga ko ari bitero bishobora kuba vyagabwe n'abatishe mu ipfungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka uwemera kuvugira kuri mikro zacu izi mpungenge zose semeje n'abatandukanye bakurikirana hagufi politiki y'u Burundi barimo abatavuga rumwe na leta abaharanira agateka kazi na muntu n'abegereye ubutegetsi. Ico bikoze ku mbuga ngurukana bumenye ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu basaba kwiyubara kuko kubwanditse ubwo butumwa umutekano wari gushobora guhungabana umwanya n'uwundi ku munsi wa gatanu. Uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade zitegwa kwa gatanu begamiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kurumenya kubera ko rukoresha amazina rwihishwa arimo nka yitwa urutare. Hagati aho u Burundi bwegetse kandi ibitero vy'uno wa gatanu ku Rwanda naho ataco u Rwanda rwari bwabivuge ko kugeza igihe twategura iyi nkuru inshuro zitari nke alamu kurarinda icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvikanye akatari gake avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u Burundi ku bitero vyegekwa ku gihugu ciwe. Ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi reka muyisomerwe na Thierive Ndayishimiye Kigali mu Rwanda.
Nkuko bishikirizwa na Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murango wo kuri wa gatandatu wagirizwa gutera ico gisasu ubuhungu vena yahavuye afatwa afatanwa n'indi grenade atari bwaturitse. Muri ico kiganiro nyene Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye yavuze ku Rwanda arigo ruha inyigisho n'ibigwanisho abo baje gutera ibyo bisasu rukabinjiza mu gihugu Burundi rubacishije mu mugwi wa Red Tabara.
Dufatiye ku matohoza amaze gukogwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda bivuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'u Burundi kukurubiwe gu Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi.
Kuri ibyo leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda go na torura bitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe X rwahoze rwitwa Twitter igihe c'isaha zine n'iminota 38 z'uyu wa gatanu nyene akaba yaciye ashikiriza ubutumwa abarundi aho yahojeje abakozwe ko n'ico gitero yise c'iterabwoba agira ati turahojeje ibyimva mutima abakomerekeye mu gitero c'iterabwoba gihejeje kubera ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye umutima iterabwoba ntigigeze ritsinda amahoro bitewe bitebuke ababikora habazofatwa abakubitwe naye mu gahanga Imana niyo nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu bari mu mirimo yabo n'abandi barengana bariyamiriza ibyo byaraye bikozwe bakavuga ko baba bajuwe n'inzira karengane zakozwe ko n'ibyo bisasu
yangendera gahitse rwose kwaka ubuzima umuntu ingendo yo gutera ibyasi
by'ukuri nizagahomera bunwa birababaje cyane umunyagihugu by'ukuri bica tubura ukuntu dushobora kubaho
ibi bintu ndabitera ibyasi kubera n'ibintu bitwara abantu b'inzira karengane atacyo bazira jewe rero nk'umunyagihugu akorera mu gisagara cya Bujumbura ndabitera ibyasi nivuye inyuma
ku ruhande rwacu turababaye kandi turatunguye kuko bariko bazira ibusa ntacho bazira bamwe bamwe urabona twirwa mu barabara nya twirwa turi rondera ubuzima
bibaza inyungu abari ko barabikora ababikuramwo basaba uwo wese abiri nyuma gukubitiza agatima membero akare ku munyagihugu agahangana n'ubuzima habavuga ko butoroshe muri no minsi
none nko nk'abantu baraye bacitsa amaguru wibaza inyungu ubaza ko ariya hago abaraye babuze
guterekana ndee mu isoko inyungu niyahe kibureho umwana wadapfiriyemo harapa mwene burundi mugenzawe inyungu niyahe ababigira nibo hagarike kubera nta nyungu nimwe bazo bikuramwe
yoma mikora cyangwa ari nyuma yavyo nuko yogarukira na gatima buntu ari hagarike kuko nta nyungu ari kararo amaraso y'umuntu yasheshe ntacyo bikomarira
basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza hagafa twa ababikoze n'uwo wese abifisemo uruhara bashirwa imbere y'ubutungane
abondera amatohoza ababikoze bakabihanirwa mu gihe bofata
bose aba leta mbere ndetse n'abajeje umutekano bakadushasha by'ukuri abo bantu bagafatwa hakaba amatohoza yinjiye kugira ngo umunyagihugu by'ukuri acungirwe
ubwo leta niraba icyo yokora kuko twebwe abantu bato bato turarushe tumerewe nabi ntituzogira ko turiko turahangayika n'ubuzima twongere duhangwe n'abantu bariko baraturondera nibaraba ukungene bo kwegera bajye bafite ibyo bafatwa y'abantu bato bato turiko turagura
abo banyagihugu bavuga ko n'ubu bafise ubwoba kuko ngo hagize agakoma umuntu aca yibaza ko ibyo bisubiriye basaba abajejwe umutekano kubandanya habarikanuye mu gihe mu kiringo kidashika indwi imwe izo grenade zatewe mu bibanza bitatu biri mu makaritie na makomini atandukanye y'igisagara cha Bujumbura izo grenade zatewe igihe cy'isaha imwe n'inusu zirenga z'ijoro n'izo grenade zitatu zaturika zatewe hari amabisi aja mu mirango Gasenyi na Marambya iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura ababibonye muri ayo masaha imirongo y'abari batondeye amabisi nayo nyene adahari muri kino gihe kubera ikinagi gitoro yari miremire cyane abandi barundanye bibaza uko bataha niko kumva ugwamo gw'ibyo bisasu bagahundagara abo byafashe batangura gukoma induru batabaza abandi nabo biruka abanyaga amagara muri ako kanya hati hibonekeza abajeje umutekano batari bake muri ico gituro uwari mu gisagara wese yagerageza kuraba uko ahava abafise bagenzi babo bakozwe ko batangura kubatabariza ubufise wiwe arangurira imirimo mu gisagara hagati amuhamagara amubaza ko yoba ari yakiri imiduga yo mu bwoko bwa taxi voiture n'iyindi yaciye itangura gusomba abantu ibajana mu bitaro bitandukanye inyuma yaho mu masambiri z'ijoro ikindi gisasu caciye giturizwa imbere y'ikambi y'igipolisi gicunga inzego z'igihugu iri muri zone Ngagara aho bita kuri Messe des Officiers
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi kandi abarimyi b'ibiterwa njabukamazi arivyo ikawa icayi n'ipampa batangaza ko ari kabiri na rimwe bagaheba kurima Burundi ivyo biterwa basigura ko ivyo biterwa njabukamazi bibatwara uburyo bwinshi ariko hageze gushora bakaronka inica ntikize inkuru ijwi rya Amerika teguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomegwe na Desire Hatungimana
ibyo bitegwa njabukamazi abarimi bidoga ko atakamaro kanini bikibafitiye nko mu myaka iheze ifaranga ry'u Burundi taratagaciro biri mu byinjiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro ku rugero rwa 50% nk'uko urubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu ruvyerekana ikiro cy'ikawa idatonoye mu gihe cy'imbura kigurwa amafaranga y'amarundi 1380 abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi intara ya mbere mu gihugu yimbukamwo icyo giterwa njabukamazi ku bwinshi bavuga ko kurima ikawa muri kino gihe ari ugutumwanya giri gushaka Berto umukenyezi w'imyaka 50 numwe mu barimyi b'ikawa bo muri komine Busiga
tumaze kubona ingene leta iriko irashira ingufu ku kigori ariko iyi kawa leta ifatubwira ko igurwa amadolari kandi ikawa ari ihemba abakozi bakorera leta ariko rero turiko turaraba umenga iriko iraho nyangwa n'igiterwa cy'ikigori ni ukuvuga umuntu ashoye ibigori atahayivuga amazina ari nacyo gituma leta ikwiye kugira icyo yumviriye ku murimyi w'ikawa
abarimyi b'icyayi bobo bavuga ko kurima icyayi ubu ari nko gukunda igihugu bakavuga ko amafaranga 280 ihinguriro ry'icyayi rya leta ariryo OTB ribaronsa ku kiro aherera mu bikorwa byo gukora ico giterwa vyonyene Minani Vital n'umurimyi w'icyayi muri komine Muruta
Kubisha inukuri murutatu waji kuhunda. Jemba hanyene. Jena jire ndababire ingorane. Kwebele otufu ingorane dufise. Kwari geze kufuga ijichai kunje numunu. Agisoromye kubere mbura nini ashobora no kugwara. Katuka zanga na mafaranga duhemga. Uburero jeje ambu na nje kusichirita mwanya kuba mwego mwenga. Na mumba tufuga tutini tukopunga tutabia gii. Ninuni liku mutima. Amafaranga buja ni makishane gose.
Abali mimipa mabobo babugako ihi ngurio jare takojako. Libagulie umwimbo wabo. Batari wa kujihe ayo bita amafaranga y'impicanti kize angana na majani ndwi kukiro Razaro ntibagirirwa w'imyaka 56 numwe mu barimyi b'igitegwa cipampa bo ku mutumba mparambo mu ntara ya Cibitoke
igitegwa cipampa aho nikifashe neza ariko umwaka yahera cyari kimeze neza kuberako twarashobora gapampa tukaronka dufaranga kugihe twigisha abana tukubaka mutuzu tukora mu n'urutungo ariko ubunya ntibigishoboka kubera igiciro ari gito tubirima duhomba iyo twabajije ibintu by'amafaranga batwongera igiciro bavuga ngo bagiye kubiraba ngo bazovugana na leta ariko twararindiriye leta ntakirakora ko nakime kuri icyo kibazo cy'amafaranga kugira ngo batwongere igiciro
Munama n'abakorera mu gisata cy'ikawa mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakariye abarongo ya mashyirahamwe ya leta ko biba abanyagihugu yafatiye ku ntica ntikizishyirahamwe rya leta rijejwe gutunganya igitegwa cy'ipampa rironsa abarimyi b'ico gitegwa
mu minsi yaze nagirishije inama kojeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narabivye amatwi iyumviye umwenegihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri afrique textile ibihumbi 607 na ugacoba gukoje kuyatembagaye mbwira ayo mahera yashirahe nimwabare rero ariyo misiyo mufise gusambura Burundi kugira duhangane ndabazobasubirije ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta kugira duhangane turi kwaza tunesha
kuba sesenguzi wa politiki y'u Burundi sijyambere umukuru w'igihugu agabisha abanyonora ubutunzi bwa leta n'abaryi biturire nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu kiganiro Gabriel Rufyiri arirongoye yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika asaba Ndayishimiye kuva mu majambo agafata ingingo
kubivuga n'ibyo biraboneka ko umukuru w'igihugu bimuraje ishinga murabona yabivuze kuva mu mwaka w'2020 arabivuga mu mwaka w'2021 arabivuga mu mwaka w'2022 arabivuga mu mwaka w'2023 ubu uwe arabivuze mu mwaka w'2024 si imyaka ine none mu by'ukuri abarundi bakeneye ubwo bivuga cyangwa bakeneye yuko afata ingingo abarundi bakeneye ko afata ingingo
Ibyo biruko mu gihe umushikiranganji Audace Niyonzima aje rw'ikigega cya leta aherutse gushikiriza inama nshingamateka kw'amashyirahamwe leta ifisemwo imitahe ahomba $48 million z'amadolari ya Amerika ku mwaka ku mwaka warongoye ishyirahamwe Olicom akavuga ko kurya ibiturire no kunyonora ubutunzi bw'igihugu bitera byunyuka kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi asigura ko byunyuwe nuko muri leta arongoye muri kino gihe atabushikiranganje bujejwe intwari ibereye ukivugwa eka mbere ko na sentari jejwe kugwanya ibiturire yahora yafuswe
ejo kya Amerika tubandanize ku kiganiro ejo
Yibyiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 ibice bitatu FM bizera mukomeshwa kugubwa neza aho muhere mu bice bitandukanye by'isi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru ukimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'Ibega Bigari kuri mikro muri kumwe na Kanya Patrick Bikers Amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu gutanga igitekerezo no kugaragaza uko yiyumva mu gihe runaka gusa nubwo bimeze gutya byagiye bigaragara ko hari abantu mu gihe bari gutanga igitekerezo barengera bakavuga cyangwa bagatangaza mu ruhame ubuzima bwite bw'undi muntu batabiherewe uburenganzira Ingingo ya 19 mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu wese ko afite uburenganzira bwo kugaragaza uko yiyumva cyangwa se uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo buri wese afite uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo hari bamwe bagaragaza ko hari abarengera ndetse kandi bakaba bavuga ibintu bigira ingaruka ku miryango ya bamwe ndetse nabo bakomokaho urugero aha twavuga ni ibyamamare muri rusange aho usanga hari ababinjirira mu buzima bwabo bakabushyira hanze bityo bikabagiraho ingaruka zitari nziza Ese nubwo ari uburenganzira bwa muntu gutanga ibitekerezo cyangwa se kuvuga ko umuntu yumva birakwiye ko umuntu avuga mugenzi we mu ruhame uko yiboneye Ese haba hari icyo amategeko avuga kuri imyitwarire munyemerere nacire mugenzi wanjye nkuru za Pacifique atugizwe byinshi kuri ingingo nimuje kure
Turi mu muhanda werekeza Nyamirambo kurya nyuma aho muhanzi Habyarimana Jean Baptiste uzwi ku izina rya Bati waririmbaga mu itsinda rya Just Family atuye akaba n'umukinnyi wa sinema avuga ko hari abantu bisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko bakinjira mu buzima bwite bw'abantu dore ko nayo ngo byamubayeho nk'uko bisobanura muri aya magambo
nejo bundi nagusefata ku mavuta mvuza avuga ku mugore wanjye sinabibonye avuga ngo ndarongoye umugore mubi ngo w'umukene ngo mu diaspora mubi cyane w'umukene iyo ni harassment yo gwarasinga umugore wa mugenzi wawe ahongoye ngo mu diaspora ngo mubi ngo w'umukene iyo byo nyine bwa ni harassment kuburyo n'umugore wanjye yarakashaka kurega
yabujijwe n'ikite kutamurega
Ninjye amubujije ndabunga ati ni nzavugana nawe kuko numva stiri nubwa namurega agakurikiranwa kanafungo byari kugaragara nago byari kumvikana ko ari umugore abato mufungishije ahubwo byari kuvuga ko ari bato ufungishije fata nico cyo nyine cyambabaje naho ubundi yavuga ngenge nyine na kibazo kuki wanyinjire mu buzima kuri ya famiye zanje kuhere umuha warning kuburyo iyo akoze irindi kosa especially kuri cyacu ndamubujije ahubwo bita biba ikibazo gikomeye itagaragara ko ari ikindi kintu kirimo ariko umuntu wa warning akabyumva cyane wabuje kumuregera iki nange nakoze ikiganiro muha buningi mu kiganiro kandi yarakirebye so kuba atarongera kugira icyo kuvuga kuri ngiye rero nuko yumvishe ko nawe yakoze amakosa
umuhanzi Bahati yumva bisanzura mu gutanga ibitekerezo haraho bakwiye kugarukira
bagiye batubeshyira bagiye baduhimbira ibintu byinshi cyane ko iyo ugiye kwinjira mu miryango mu mafamiliya y'abantu aho ubutangiye kurengera burya aho ni ikibazo cyo gisaba kugira ngo abantu batangiye bari bo umuntu kwanza hari ikindi kibazo bafite narunaka
kwebwe bwashutwa ahangana wahamvuga inkuru mbi Ntanje nkaza no kuri radio nkabwo kubwira nyina yampamvu hasari benshi cyane cyangwa byamamare byinshi cyane ubutazi abagore babo cyangwa ugasanga ntaguze mama we naguze papa we suko baba batafite ariko bafite ubuzima bwabo bibereyemo kandi nabo ubwabo barimo ntabwo tuzwi nka mama hana akora n'urugero bavuga ati umuhungu wawe tuba twabonye baranze ariko ntabwo bashobora kuwambona so mu bibazo byo byose byavuka mu kazi ka mama njye ntabwo nazamo kuko ntabwo ngomba kuba involved mu bibazo byo mu gihe nakorana nawe niyo mpamvu natwe mu kazi kacu ababyeyi bacu batagomba kuzamo kuko ntabwo bakorana natwe niyo mpamvu abagore bacu batagomba kuzamo
bamwe mu banyamakuru bamaze imyaka itari mike mu mwuga w'itangazamakuru bavuga ko benshi mu batanga ibitekerezo bakarengera biganje mu bakoresha imbuga nkoranyambaga iri defense ati nabubariraga na ndewe mwiza animari abanyamakuru bamaze imyaka irenga 15 mu itangazamakuru bavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa zigisha abantu kwisanzura batabangamiye uburenganzira bwa bagenzi babo
ntekereza ko kimwe cyonyine numva abantu bareba uwo muntu urimo uvuga ni nyina w'umuntu cyangwa ni se w'umuntu nibura twubahe wubaha umuntu none usigara uvuga ngo uyari mama basesengura gutya uyari giyewe bashyize kuri no karayishyushye byagenda gute tushyiremo akantu ko kubaha usesengure udasesereza
ariko hanakwira uburyo nabwo ngo bwo gukurikirana ku buryo tutajya gufata umuntu kuko yamaze kurengera kuko n'umufata amaze kurengera uwo yamaze kwica mu mutima amaze kumwica mu mutima uwo yamaze kwanduza amubwira amushora mu ngeso mbi yamaze kuzimushoramo bamaze gutera guhunga no kwanga igihugu wenda yamaze kubikora ahubwo nibakumire niba ngombwa haba amahugurwa ahoraho yenda gitube ntavuga ngo zabanze kwiga ibi ariko ushaka kuvuga uti niba ushaka gukora ibi saba ubu burenganzira kuko ibitekerezo uri gushyiraho byagiye mu murongo w'itangazamo kuko uri gukwirakwiza hari ibyo ushaka gushyiraho wivugira ibyawe ushaka gufata indimbo ukayishyiraho n'urugero ariko hari n'ibyo ushyiraho bigasaba ko hari ubundi bumenyi wagombye kuba ufite nibyo uwaguhaye uburenganzira we yenda YouTube cyangwa aho social media yanditse ibyo we ntabireba cyane ko ntibiri mu rurimi rwawe nako hari amategeko n'amabwiriza ariko se bene wanyu b'abanyarwanda bene wanyu muhuje ururimi muhuje umuco uri kubaha iki none aha rero ntibivuga ngo gira umutima nama ariko nutagira umutima nama leta nawe nikurebe
uretse ibitekerezo bitangwa hari n'abaturage babyakira nk'ukuri bakabitangaho ibitekerezo bakurikije ibyavuzwe kuri uwo muntu Twizeyimana Robert Bodwe umuhuzabikorwa w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Place avuga ko abaturage nabo bakwiye kujya basesengura bakamenya amakuru y'ukuri n'atari ukuri.
Icyo kugo no kwigishwa ruva hari ikifuzo cyatanzwe na UNESCO ivuga icyo twita media and information literacy kwigisha itangazamakuru. Kwigisha itangazamakuru no kuvuga ngo so gushyira fakete itangazamakuru muri kaminuza ahubwo nuko guhera muri mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye muri university umuntu y'igitangazamakuru akiga gutangaza inkuru akiga gusoma inkuru no kuyumva. Ko abantu cyangwa bazi kumva makuru buryo umuntu yumva inkuru kuri radio ariwe ntayumva ko inkuru ayumvisha umuntu akumva inkuru ivuzwe na Pacifique akayitira Pacifique ari mu byukuri ari inkuru ya Gitifurunaka bivuze rero ngo birasaba ko abantu bigishwa bakigishwa kumva makuru bakijwa gutangaza makuru bakabimenyereza
abaturage bafata aya makuru bayasoma bakwiriye kwitwara gute
mu gifaransa n'iteme tugira ngo prendre des choses avec des pincettes no kuvuga ngo kwifatira hagati na hagati ukavuga uti iyi nkuru 50% ashobora kuba ariyo 50% ashobora kuba atariyo bivuze ngo nige navuze twavuga kiriya twita media information literacy abantu bije kusoma makuru bije kumva makuru babitozwe bibe umuco kuko ni tuvuga icyamamare mu muziki tuvuga ngo mfate Bruce Melody niyo tuzi mu Rwanda w'umuhanzi umuntu akubwira ati Bruce Melody imodoka ye yagonze kuko yari yasinze iyo ngiyo bisaba ko umuturage wa Nyabitekero ubyumvishe agomba kuba afite uburyo bwo kuba ya verifya mu byukuri birasaba ko abo bantu babitozwe bakabyigishwa nta kindi gisubizo tubona mu byukuri kuko iko nabivuze amategeko yagiyeho iki ugasanga ntacyo hindura ariko abantu babyigishijwe byatuma umuntu amenya kumva no gusoma makuru kuyatangaza.
Ni mu gihe rushingabigwe Emmanuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, avuga ko ari kuvugururwa politike y'itangazamakuru izanafasha kugenzura ibitambutswa mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga.
Ubu nakubwiye ko haravugururwa politike y'itangazamakuru izakurikirwa n'amategeko, ni ukuvuga ngo iyi mihini mishya y'ikoranabuhanga cyane cyane yakorwa hiki ari naho biganisha cyane cyane mu kwigisha ari abatanga amakuru n'abayabona ariko nanone kubafite amakuru hariho harashyirwamo imbaraga ku buryo kuko iyo tuvuga ubwisanzure harimo n'ubwo abatangaza amakuru n'abanyamakuru ku buryo umuntu yabuze amakuru rimwe na rimwe hari igihe atangaza ibitari byo kubera ko yabuze amakuru ku itangazamakuru ry'umwuga byo umurongo urahari ni uko bakaba urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ni ukunoza amategeko n'ubukangurambaga.
Hari icyo ubukangurambaga buzafasha ku bantu mu kwisanga mu gutanga ibitekerezo ku bantu bibaza bwite bwa muntu
cyane cyane ko ubu twatangije ihuriro ry'abantu bose bagira aho bahurira n'itangazamakuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ni inzego za leta, ni inzego z'abanyamakuru, ni abafatanyabikorwa zirimo za development partners, abantu bose baza kudufasha kubaka ubushobozi, gukora za raporo. Dufite inama ya mbere yo kuganiraho tuvuga ngo ni ibihe by'ingenzi tugomba guhurizaho imbaraga ngo tubikemure. Ni bibiri kuko cyane cyane ibibazo bizanwa n'ikoranabuhanga ni ibibazo biri ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa. Tukavuga ngo ibi bintu twafasha abantu gute kugira ngo ikoranabuhanga ridufashe kubaka kurusha gusenya. Ubwo bukangurambaga turashaka kubufatanya, ni kimwe mu bintu byihutirwa dushaka gukora.
Mu itangazo mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya 19 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo nta nkomyi no gushaka kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo aribyo byose hatitawe ku mipaka. Mu ngingo ya 12 y'iri tangazo ikomeza ivuga ko nta ugomba kwivanga mu buzima bwite bw'umuntu, umuryango, mu biganiro hagati y'abantu, kandi ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko mu gihe yahuye n'icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Bakunzi bacu rero mutubwire ese nihe umuntu akwiye kugarukira mu gihe atanga igitekerezo by'umwihariko avuga ku bandi? Murazi kutwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5514 11 cyangwa se 0788 0282 3232 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse n'urubuga rwa X hose n'ukwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira. Kwa kundi w'ikiganiro ejo tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none, nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke by'umwihariko Mizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none ndabashimiye. Ikiganiro ejo nakagaruka mwari kumwe nanjye Karime Patrick na ubutaha.
Mvuko ngusabira Tenga nsabimana kukuz nzoza mahoro ahora temba nuruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza nizagutere kuva ku mwami uzakomere wiwike kwari ugenga byose bigiye inzozi zawe impamo uheza wakekaga uramenye
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuti mwarimu duteze amatwi aha niho tubaye turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu bya mbere bya kino gitondo kuri mikoro n'umuhinga bw'ivyuma mwarimu yazindukanye na Diane nini nahazwe mukanya bagenzanje baraca babashikiriza ikiganiro dusangira ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington